Sabiana.
Niwe mwese nchuti na mwakunzi wakadiyo nzambagate kakawe sangwe kaze mmakuru 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 ilanze inonwe huyu musi mukamu ya shikizo onaje bonfisi niongere haba ndaba haikaze abacha manza watato base nari mhuru yigi hugu yabururi bafunge mwibo hero orikuru yabururi kuwa kuigene kerezo jachumi nagata andato zako nukwezi kumunani bagirizu wakunga wanyumuteka na wigi hugu wa makura vangahi burure kwa minye shako abacha manza bafashkwe inyuma yaho bafati ingingo yukure kura wanyororo batanda tubari bafunge mwibo hero joku mwure mge bagirizu wakubate mnyawano wakoresheje imipanga muriko mine yabururi kuko basanze atacha hakiwagira bamwe mu bakorana bakavuga ko bariko bazira ubusa reka inkuru tuyibaze Eddie Claude Nazwe
abacamanza batatu bafungiwe mu ihohero ry'ibururi ni Zigimana Leonard Ngendakumana Antoine na Mukeshimana Irene bakaba bafashwe mu gihe bari baherutse kuja gusasa mu ihohero rikuru ryo kumurembwe abumvirije abapfungwa bagirizwa kuba baratemye abantu muri komine ya Bururi bakoresheje imipanga bamaze kumviriza abo bakekwa ko ico caha bakumviriza n'amasura bahavuye basanga atacaha cagira abanyororo uko ari batandatu kuko amasura yavuze ko yabagirije ko bakoze ico caha kubera amahiri no gucumitwa icuma gisongoye abacamanza bakabaci bafata ingingo yo kubarekura bamwe mu bakorana nabo bacamanza bavuga ko bariko bazira ubusa kuko bakoze akazi kabo karekuwe n'amategeko
ubucamanza bwaba muri iki gihugu cyacu cy'u Burundi ibintu ntibyari bwabe aho umucamanza akora ibyo ajejwe agacubanza hanyuma akabifungirwa mwumvirize aho tugorewe ubu rero abo bacamanza bagirizwa ngo icaha cyo gufasha mu guhungabanya umutekano wo hagati mu gihugu abavuze ngo ni atene komplicite ari infraction d'atene à la sécurité intérieure de l'état mwumve namwe mw'abantu abo bacamanza bagirizwa kuba barafatanije n'abantu bakoze ibyaha mu kwezi kwa gatatu kwa kane kwa gatanu bakaza gufatwa n'uko bagiye guca urubanza mu kwezi k'umunani bagaca bitwa yuko bari mu bafasha ariko ibyo ni ukubarenganya cyane amategeko aratumuye ingingo ya 68 y'igitabo cya mbere cy'amategeko mpanabyaha y'u Burundi aho bavuga yuko umuntu afasha mu cyaha ari umuntu yoba yaremereye uwo muntu aje gukora icyaha ibyo azomuha ko azomugerera canke akamubwira kwitera ngo batutabikoze hari icyo ubona canke akamubwira ati ndagutwara utagize ibi icyo cyo utagikoze hari icyo ubona n'ibindi canke ukamuha ibikoresho byo gukoresha canke mu gukora icyo cyaha canke ukamuhagirira inama canke ukamuha inyegera canke ukaba wari usanzwe uzi yuko abo bantu basanzwe ari abanyabyaha bakora ubwicanyi bakora ibyaha bibi bitandukanye ariko ukabafasha aho bacamanza mwumve nta wowe umufasha w'icyaha atakozwe haheze amyazi atandatu banyakubahwa ko n'akarenganyo kadasanzwe
mumenya ko urubanza rw'ikibiriraho rw'abo bacamanza batatu ruzoburanishwa ku munsi wa kabiri w'indwi iza igenekerezo rya 2022 za kuno kwezi
Eddie Claude Nazwe arakenuye abantu munani barabuzwe irengero banyurujwe na bamwe mu bakoze iperereza rya gisirikare mu mwaka wa 2021 bakabikora bazi neza yuko atankurikizi zizoba biri mu itangazo ryasohowe n'ishyirahamwe Focode rigiye kumara indwi zibiri rishikiriza iby'abantu bagiye barabugwa irengero mu Burundi mu ntumbero yo guhimbaza mu ndwi zibiri ziri imbere umunsi mpuzamakungu wahariwe kwibuka abahitanywe n'ako kabi kabyishe ko kunyitsa abantu bakabugwa irengero tega amatwi Pacifique Nazwe arongoye ishyirahamwe Focode
twerekanye amadosiye y'abantu umunani banyurujwe n'iperereza rya gisirikare mu mwaka w'2021 bano umunani twerekanye ni Jean Marie Vianney Badogomba yafatiwe kwibarabara Avenue de l'Université hari mu kwezi kw'icyenda muri 2021 hari amuri Kwizera batazira Babu yafatiwe hafi y'urugo aho yaba mu Nyakabiga aho hari muri Mukakaro muri 2021 hariho Christophe Niyonzima yaraherutse guhunguka avuye mu gihugu cy'u Rwanda akaba yamushoferi nawe yafatiwe ku masanganzira ya Ngozi na Muyinga aho hari muri Myandagaro muri 2021 harimwo Edi Irakoze yararira ku buserukizi bw'u Burusiya mu Burundi nawe yafatiwe ku Musaga hari muri Nyakanga 2021 hari Kapohare Innocent Gashirahamwe uyu yari umusirikare yahoza agwana muri FNL akaba yafatiwe mu Cyarama nawe nyine muri Nyakanga 2021 hariho umwigisha Remy Niyonsaba yari umunywanyi w'umugambe CNL akaba yafatiwe ku mugwa mukuru wa komine Mbuye hari muri Gitugutu 2021 hariho Abdul Ndayishimiye yari umukuru w'ugwaruka rw'umugambe CNL muri zone Rugombo uyafatiwe ku mutumba wa Mparambo aho nyene mu Rugombo hari muri Munyonyo 2021 hari kandi Désiré Niyuhire batagira Gasongo umudandaza akaba yafatiwe ku mugwa mukuru wa komine Kiganda muri Munyonyo 2021 itangazo ryasohotse uyu munsi rishimika mu kwerekana neza ingene iperereza rya gisirikare ryatunganya bene ibyo bikogwa byo kunyuruza abantu bakabugurengero mbere igitangaje tugasanga abantu bagenda bafatirwa mu bibanza birimo abantu benshi hariho ivyabona ivyerekana ko iperereza rya gisirikare atacyo ryari ryinona ryabona neza ko atankurikizi zizokurikira
Ijamwe Fokoderi gasaba umukuru w'ibiro bikuru by'intwara meto General Prime Niyongabo kuva mu gacerere akerekana aho bashize abo bantu banyurujwe mu mwaka w'2021 n'ubu nyine Pacifique Ninazwe arongoye Ishyirahamwe Fokode
twanerekanye ingene abari ku isonga mu kunyuruza abantu abonyine bo mu ipeta rya gisirikare baciye bashimigwa bamwe baranarungikwa mu bikogwa hanze y'igihugu uwari umukuru w'iperereza ry'igisirikare icyo gihe Colonel Ernest Musaba muri kino gihe nawe akaba yahawe ibyo bita logistique y'igisirikare niwagaba ibikoresho byose by'igisirikare twakiye tuboneraho akajyo ku gusaba umukuru w'igisirikare cy'u Burundi General Prime Niyongabo ko yova mu gacerere amazemo imyaka ibiri maze akerekana y'igisirikare cyashize bano bantu bose twasabye President Evariste Ndayishimiye gushyira mu ngiro ibyo yagiye yariyemeza inshuro zibiri zose byo kugwanya abagiye baranyuruza abantu twateye ivyatsi umuguse NDH ubandanya ingendo yo gufukira bino byaha bikomeye twongera turasaba amakungu ko atokwiyebagiza iribara ribera mu Burundi ibi byo kunyuruza abantu bakacabugwa irengero ryabo
amakuru makuru twateguriye arabandanya kugira igihugu gishobore gutera imbere hari byankenerwa remezo leta itegezwa gushira imbere muri ivyo harimo ko leta itokwivanga mu bikorwa byose by'iterambere y'igihugu hamwe no gushira mu bibanza bitandukanye ababishoboye bibaye ngombwa igahamagara abanyamahanga byashikijwe na Faustin Kumana arongoye Ishyirahamwe Parseme rihamagarura Abarundi guhindura ingendo n'ivyiyumviro kugira bashike ku iterambere rirama ni mu gihe kuri no wa gatatu w'iyindwi ryariramutse rishirahabona agatabo kerekana ibyo leta yari ikwiye gufatira ko kugira Burundi mu mwaka w'2040 buzobe mu bihugu biri mu nzira y'amajambere naye mu mwaka w'2060 bukazwa bugeze ku ntambwe y'iterambere tega amatwi Faustin Kumana ni warongoye Ishyirahamwe Parseme
kumenya icyo leta ishinzwe ko definir role des acteurs leta ishinzwe iki ariko rutwa bo secteurs privé ishinzwe iki zose zibirija guterera iki tuje bitari bya politiki kuba leta urasanga iri muri byose kuja mu rudandaza ngo urasanga ikivuga ibi ibyo byose ikabyivangamo iyo leta yivanga muri byose amenya ari icishoboye n'ayigeza ibintu bica bibi icakaro kuronka statistique fiable zimeze nk'amanota turabirako nama indikate tulavira tukivu kita gie kilawa njeni tugizihi mungisa takana kwa mse indikate lifiyabu genura la wakani zikajira mubanu mubuli kurabuga yuko igivu kateri mbele mubi jama do visa nibi utafatira kuri lo mwa de reserve do shate komane indikate mwusi kumwusi njeni vige change mkwezi ugifise reserve do shate yukwezi change mwusi yako kani minimo marame zane ni gitatari kwa mfani mfakufisi vivazo haicho viita kurundera nuzei kadre institutionere yoshira mungiro uyu mugambi uyu mugambi ni nuruhe gwe kurikora uraba neza ku munsi ku munsi mutufata ngombo bigiye muri ministere kana akacanke mu hariho institution special uva ugwego uva rwijejwe iyo vision ahandi wagira na ministere ama ministere special yarano ko abagira ba mahinduka mu gihugu no mu byumviro na mareformeni icya gatandatu mobilisation y'abantu babishoboye aba expert ushobora kunda na expert bo hanze n'amakabinet expert bo hanze arashobora kuza gufasha ama vision nk'aya nshobora ngo n'abarundi bonyine buyakora ntibishoboka nta ariko byagiye wabu turi na kikirikiro cyose kintu cyose hariho mobilisation de ressources zene kuvuga kurondera abantu babishoboye aba expert mu gihugu abahinga nabo hanze bisho hari amakabine y'aba expert afise abantu beje guha hagutirira kugira ibintu bije mu ngiro hakirikana inyingo zose mengo ni politique ni politique entreprise kana kifite kibazo roja kuzadeze expert tranje bazi kuvyura deze entreprise bakayivyura ku nyungu y'abarundi benshi aba muja kama emergence nibikunda kurondera uburyo nibuze zorondera uburyo bwo mwivuze ku global iyo vision ingana iyo vision kwishira mu ngiro hazokene ngo uburyo bungana sacho kurudani bwo ushora kuja mufasha tuzoburondera gute nyimba dushira muntu ze muri bije kwivare zoboneka izogenda gute ushora kuva mu madeni izogenda gute bye kubera iki nifasha nyama itandi tonera gukoresha ibikunda kandi urabona ko atakintu kiriko kirabikogwa ko inge na mafaranga ya leta ashigwa mu bisata bimwe bimwe urabona ko ibintu bitariko birahi ico munane administration iyo administration ya leta nyene ingire ubwo muri ya leta ubiye higeze inyungu z'igihugu zigeze kinywe nani administration ya leta abantu bo muri leta hari bo basanga bariko baragira urudanda zore bakora byose bakombi na byose umukuru w'igihugu avuga ngo ibibanza ngo abantu baravyikanye bibabwiye hanyene kubera wa umugambo kuma ari uja kwivanga muri administration kubera ko ibibazo batutabifonyora ko aho biri
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
amakuru yaranze ino ndwitu yabandanize mu gisata cha politiki abashinga amateka 10 bavuga ko bari mu rwego rukuru rw'umugambwe SNL baragenye kuri uwa mbere w'indwi umukuru wo mugambwe mfata kibanza mu itangazo bahaye abamenyesha makuru bavuga ko umushinga amateka Maria Makurata ntaco bakimvuna ariwe ahawe kurongora umugambwe senere vy'imfata kibanza bashinga amateka ari 9 nuwo agira 10 bagenye ngo abe umukuru w'umugambwe vy'imfata kibanza bari barakuwe mu rwego rukuru rw'umugambwe mu nyuma nabo bacavuga ko bakuye umushinga amateka agatorwa za ku burongozi bw'uwo mugambwe Terensiyo Manirambona ari mu mugwi wabo 10 amenyesha ko mu gihe umunyamabanga mukuru w'umugambwe yanse guca arongora uwo mugambwe vy'imfata kibanza amategeko y'umugambwe avuga ko aca subirwa n'usumbya imyaka abandi mu bagize ibiro bikuru by'umugambwe tumutege yomi
twisunze ingingo y'abagize ibiro bikuru by'umugambwe SNL yo kwigenekezo rya kane mu kakaro mwaka wa 2023 yahagarika umushinga amateka gatogwasa mu mabanga y'umukuru w'umugambwe SNL no kuserukira imbere y'amategeko twisunze kandi ko umunyamabanga mukuru w'umugambwe yamenyeshejwe icese ingingo yo kuwa kane mu kakaro mwaka wa 2023 imyibutsa ko mu gihe umukuru w'umugambwe atahari ku mbuzi zitandukanye ariwe amategeko aha uburenganzira bwo kurongora ikiringo fata kibanza ku ntambuko ya mbere twisunze ko umunyamabanga mukuru w'umugambwe abicishije ku bimenyesha makuru no ku rubuga rw'iwe rwa Twitter yavuze ko adashobora kurongora ikiringo fata kibanza nk'uko bitekanijwe mu ngingo ya 49 y'amategeko ngenderwa kwa y'umugambwe n'ingingo ya 38 y'amategeko ntunganya mugambwe turavye ko igihengeri cy'uko kibanza cy'umukuru w'umugambwe kigaragara akongera ko uwategezwa kurongora kiringo fata kibanza yemanze ko atadashoboye dusanze umunyamabanga mukuru w'umugambwe adashoboye kurongora ikiringo fata kibanza cy'isunzu ngingo yo kugenekezo rya kane mu kakaro mwaka w'2023 dushinze ko acasubirizwa muri icyo gikogwa n'ubusumbya imyaka abandi mu bagize ibiro bikuru by'umugambwe. Uwo nawe gushika uno munsi akaba ari umwubahwa umushingamateka Maria Makurata na Cabakimvuna asanzwe ari umunyamabanga mu biro bikuru ajejwe iterambere ry'abakenyezi. Kuri ibyo byose dusabye ibi bikurikira: ko uwahoze ari umukuru w'umugambwe n'umunyamabanga mukuru yiyatse amabanga bosubiza badatebye ibikoresho byose by'uburongozi bw'umugambwe; bwa kabiri, ko umwubahwa arusha imyaka abandi mu bikuru by'umugambwe agiye kurongora ikiringo fata kibanza yitura adatebye ubushyanganje mu byo bujejwe harimo gukurikirana uko imigambwe yo n'amategeko ikora mu Burundi, asaba ko yorekurirwa gutunganya amanama y'urwego rw'ibiro bikuru by'umugambwe rwemejwe n'ikoranya kaminuza ryo mu mwaka wa 2019.
Kuba umunyamabanga mukuru w'umugambwe SNL ngo umugwi nta burenganzira nabo mu ofise canke inzira z'amategeko ofise kugira ufata ingingo mu kibanza c'inzego z'umugambwe zemewe n'amategeko ngo kanatsinda barahagaritswe mu rwego rukuru w'umugambwe. Simone Bizimana amenyesha kandi ko umugambwe SNL atari umugambwe w'urwego rukuru, agasaba uwo mugwi kwisubira ko tumutege yompi.
Muribuka igihe bandika biyama muravuga ko bakuye umukuru w'umugambwe mabanga bakitwaza ngo bari mu rwego rukuru rw'umugambwe, abantu ubwo rwego baruhagaritsemwo arahize igihe, hanyuma sinumva ko ntahantu bahagaritse mu rwego baza kugwitira kandi ngo ariko barafata ingingo zo gukura umukuru w'umugambwe. Kuko uraze ivyo bagiye barandika aho ibintu vyahereye biraboneka ko vyabagoye vy'ukuri. Uyu munsi rero bavuze ko ngo bahagaritse umunyamabanga mukuru w'umugambwe ubwa mbere bwamuhagaritse nk'abandi. Kwa mateka tomori, umunyamabanga mukuru w'umugambwe ko yemezwa na Kongere, ako kagwi k'abantu bamuhagarika nk'abandi ko yitira ngo ni biro politike yo mu 2019. Mbega iyo biro politike mu 2019 nifise uwirongoye, ifise inzego zari zirongoye gushika n'isaha niba ariyo bariko baravuga ivyo yitira ngo bari muri biro politike ngo barabonye ko hari amategeko yandi yahunyanzwe bagashika naho biyitira ngo bafashe inkino zo gukura ubwambe mukuru w'umugambwe n'umunyamabanga mukuru. Mbega iyo biro politike yari igizwe n'akabuka abantu 10? Inama yakoranye ryari ivuga ko umukuru w'umugambwe atagishoboye kurongora amabanga y'umugambwe? Inama yakoranye ryari ya biro politike ivuga ko umunyamabanga mukuru w'umugambwe yohabwa ibikorwa byifata kibanza byo kurongora umugambwe? Navuga nti rero abantu bariko barabarwisha, navuga nti rero nibaza bashobora kuba bafise muri iyi minsi. Ariko kimwe no bahanura birashoboka ko intumbero ya politike bari barihaye uyu munsi yabaruhije bakaba barushe barushije na politike, abantu rero ko bokwicara bagakora ibindi politike bakayirika kuko ibyo bariko barakora birateye isoni. Narabivuze nonge ndabisubiremo, umugambwe SNL ntabwo ari umugambwe wa biro politike, ntabwo ari umugambwe wakagika guta abantu 10. Umugambwe SNL ni umugambwe w'inyangamugayo, nibo bazi uko umugambwe ubaho uko umugambwe uteza gutera imbere.
Tutandukire igisata c'impunzi, yari impunzi zo kwizina rya Minani Albert yiciwe ku munsi wa gatatu ku birometero 2 vy'ikambi y'impunzi z'abarundi n'inyarugusu mu gihugu ca Tanzania. Abagabo batatu ba Tanzania akaba aribo bamwishe nk'uko vyemezwa n'umukenyezi wiwe, nk'uko vyemezwa n'umutambukanyi wiwe bari kumwe igihe yagandagurwa. Igipolisi ca Tanzania akaba ataco cafashije abo babuze umuntu mu gukora amatohoza ngo abakoze ico caha bafatwe, aho bamenyesha ko yari yasohotse kambi abifitiye uruhusha. Reka inkuru tuyibaze Edi Claude Nini Nahazo.
Hari igihe c'isaha 12 z'umugoroba abanyakwigendera Minani Albert n'umufasha wiwe bari bagiye kuvomera umurima wabo w'itomati, niho babona abagabo batatu baba Tanzania bavuga ururimi rw'Igiswahili babatera batangura kubakubita nk'uko umufasoni wa nyakwigendera abyigana. Umutambukanyi wiwe yarashoboye kwiruka arabasiga agerageza gutabaza, ariko abari mu ikambi ntibashoboye kumwumva. Nyuma y'iryo bara ababanyi ba nyakwigendera be n'umufasha wiwe baragiye kuri polisi ya Tanzania kugira basabe igipolisi gikora amatohoza no gufasha gutwara ikiziga cy'uwabo, ariko umukuru w'igipolisi ntacyo yabamariye.
Ababanyi n'abandi bantu twamuherekeje uwo mufasoni dushyitseyo arasigura ukuntu byagenze kumvise umugabo wiwe kuri polisi abo bita Oshesh aciye abaza
Minani Albert yarafise imyaka 35 yaba muri zone ya 11 aho inyarugusu akabasize umugore n'abana indwi.
Edi Claude Nazwe arakenuye ni ntunganyire duce dusozerera amakuru makuru yaranze inondwi. Turiko turasozera nshimire mu mwese mwafashe umwanya wo kudutega yompi. Bonfils niyongere nariko ndabashikiza ano makuru yaranze inondwi. Turiko turasozera ndabipfurize kurarana urwezi mu byanyu no mu banyu na gahwana.
Amakuru